Iyo ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio y'ijwi ry'Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza ncuti muduteze amatwi Eugenia Mukankuzo ngiye kubasuhuza no kubaha ikaze mu makuru y'akakanya. Mu ntara ya Kivu ya ruguru abavanywe mu byabo n'intambara bacumbitse mu nkambi ya Kibati barimo barayihunga berekeza mu mujyi wa Goma.
Iyo turi mu ngambi tubona imodoka iratambutse iri kurasa tubona nose bari kwisanga ngo si abaMP3 iyo sosoba batugezemo tugende twirukanke twambura amahema turirukanke ngo benshi batatanye
bo ni bamwe muri izo mpunzi. Hagati aho intumwa ya Afurika ku bibazo bya Congo, Uhuru Kenyatta hari Goma mu ruzinduko rw'amahoro. Urubanza rwa Kabuga Felician rwasobokuwe uyu munsi irahe mu Buholandi. Naho muri Cote d'Ivoire igihugu cyafashe icyemezo cyo gukura abasirikare bacyo mu ngabo z'amahoro za ONU muri Mali. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu mwanya. Amakuru yacu turahera ko avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Cote d'Ivoire yatangaje ko igiye gutangira gukura abasirikare bayo mu ngabo z'amahoro za ONU muri Mali. Frederic Nkurikije aratubwira impamvu.
Iviguru iyo ngingo yarishikijwe mu Faransa. Ingingo yafashwe izotuma izo nteko zibandanya amabanga yazo azoshimikira ku gikorwa cyo gucungira umutekano w'abasivile. Inatera kamo kandi Perezida Faustin Archange Touadera hamwe na leta yiwe kamusaba gushyira imbere inzira y'amahoro arama no kugarukana umutekano w'iciye mu biganiro. Igihugu cya Repubulika ya Centrafrika gitunze ubutare bwinshi kiri mu ntuwe ka politiki n'ingwano kuva mu mwaka w'2013 igihe abarwanyi b'abayisilamu mu rwisereka bafashe ubutegetsi ku nguvu bagakura Perezida François Bozizé. Mu nyuma abarwanyi b'abakristo baciye batangura ingwano yo kugerageza kwikura ko abayisilamu. Inyuma yaho sentare ijejwe ibwiriza shingiro yimye Bozizé uburenganzira bwo kwitoza mu mwaka w'2022 Perezida Touadera yavuye atsinda amatora yo kurongora igihugu mu kiringo kigira kabiri. Ariko gushika ubu aracahangana n'urunani rw'abarwanya ubutegetsi bashyigikiye Bozizé.
Muri Ethiopia Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yatangaje ko ikibazo cy'ibice byo mu burengerazuba bwa Tigreya kizarangizwa n'amategeko nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ribiteganya. Frederic Nkundikije nanone atubwire uko iki kibazo giteye.
Igice cya Tigreya cyo mu burengero kizwi nka Walkites kizoba kigukira Tigreya nk'uko ibwiriza shingiro rya Ethiopia ribiteganya. Yamara icyo gice cyarigaruriwe n'ingabo zo mu ntara bihana urubibe ya Amhara igihe ingwano yaduka mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2022 hagati y'abasirikare b'igihugu n'abarwanyi mu hari Tigray People's Liberation Front TPLF. Abanya Tigreya 200,000 baromuwe muri icyo gice cya Tigreya yo mu burengero igihe cy'ingwano kandi barafashwe bunyamaswa gushikaho ubushikiranganji bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bujejwe imigendanire bwari bwashikirije ibirego ko muri ako gace habaye ubwicanyi ukabije bwo kumara ubwoko bw'abanya Tigreya n'Amhara.
Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi yongeye umwaka MINUSCA ni umutwe w'ingabo z'amahoro muri Repubulika ya Centrafrika ugizwe n'abasirikare bagera ku 17,500. Uburusiya, Ubushinwa na Gabon bifashe mu itora ry'umwanzuro wa ONU. Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru.
Ineguro iyo ngingo yari yashikijwe n'Ufaransa. Ingingo yafashwe izotuma izo nteko zibandanya amabanga yazo azoshimikira ku gikorwa cyo gucungira umutekano w'abasivile. Iratera kamo kandi Perezida Faustin Archange Touadera hamwe na leta yiwe kamusaba gushyira imbere inzira y'amahoro arama no kugarukana umutekano w'iciye mu biganiro. Igihugu cya Repubulika ya Centrafrika gitunze ubutare bwinshi kiri mu ntuwe ka politiki n'ingwano kuva mu mwaka w'2013 igihe abarwanyi b'abayisilamu mu rwisereka bafata ubutegetsi ku nguvu bagakura Perezida François Bozizé. Mu nyuma abarwanyi b'abakristo baciye batangura ingwano yo kugerageza kwikura ko abayisilamu. Inyuma yaho sentare ijejwe ibwiriza shingiro yimye Bozizé uburenganzira bwo kwitoza mu mwaka w'2022 Perezida Touadera yavuye atsinda amatora yo kurongora igihugu mu kiringo kigira kabiri. Ariko gushika ubu aracahangana n'urunani rw'abarwanya ubutegetsi bashyigikiye Bozizé.
Frederic Nkundikize urakoze kuri aya makuru utugezezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook vewa radio yacu amakuru noneho y'ibiyaga bigari Tuhereye mu Burundi Minisitiri w'Ubutabera yemeza ko abacamanza benshi mu gihugu barya ibiturire. Domine Banyankimbona avuga ko bituma inzirakarengane nyinshi zisanga mu mabohero leta igahomba amafaranga menshi. Asaba abacamanza kwisubiraho abazakomeza iyo ngeso bakazahanwa by'akarorero cyangwa se by'intangarugero. Ni mugenzi wacu Eloge Burikaneza ubaha inkuru.
Muri no mise mushikanganje jeje rw'ubutungana rakagendera intara zandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare imbere yo gutangura kugendera intara mu ndubiheze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake Domine Banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukuntu amabohero menshi abogabogamwo murengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa kubaronsa imiti ukubunguruza n'ibindi aho yahereye mu manuka y'ubushyuhe yagaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icyemezo cyo gufunga abantu bagirizwa izaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegembya maze bakishyura umwenda batari mu buroko kuri wa kabiri no gatatu umupato ni Banyankimbona ariko agendera intara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushyira uburengero bw'Uburundi ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara abajejwe umutekano hamwe n'abo mu gisata cy'ubutungane aramutswa yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kuzindiza imanza
urabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane barababaye bararushe urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane
abarenganywa barimwo Gorete Buzukuruze iyo bumvise amushikanganje yagendeye basa n'ukwijuru ryugurutse kuri bo umugabo we warafunzwe azira kuba yatsinze mu rubanza rw'itongorwa muhuza na mukuru we maze yankira abacamanza kumurenganya igihe cyo kurushira mu ngiro Umukenyezi wundi na bavuga ku mubabaro urimo kumwegura kubera wafashe akana kiwe kagakobwa ku nguvu k'imyaka itanu yarekuwe akabayirwa mu kindaga
mu mezi abiri nagiye mbona bamurekuye yibereye muhira njye kubaza banyabambira ngo bamurekuye kubera ngwara ndavuga ati ntakwaye yasitse akoboye ibikore none ndabitakahinda birirwa barigamba ngo none ngo ntiyatakwe sinatakwe
kuzerekeye umukenyezi abajeje intwaro ku rwego rw'ibanze baremeza idashikiriza
uwo muntu arakomeye n'amafoto ariho ndiko ndagiriza ngo mbeshe mvuge ngo umuntu aragwa kandi narabwiboneye kiba naragenda mwibonera uwo munsi yarakoboye ibigori ahandi namubonye neza agiye kuvoma amazi ari ku kiringa yateye manze daha
Umushikiranganji w'ubutungane yavuga ko gusasa indabu kudahana ari bibi cyane mbere no kubabikora
ubugwanye yakoze icyaha aga ibiba ko mutakwaye mu mbimba bari ko mubatwara mu mbuga ari yo ivuriro ko abandi bumvise ngo batwara kare ubundi bari ivuriro bavura abapfungwa barwaye ibyo bintu cyubwira abantu z'abaforose ku rwanda ntibibibaka ntibibibaka ikintu cyacu cyo kudasasa indaba ni viyore viyore ni ibiri kuko twari dusasa indaba abana bacu abasukuru bacu bazoba viyora sistematike mahuko
ibiturire idindizwa ry'imanza n'izindi ngeso zituma amabohero abogaboga biriyamirizwa n'amashyirahamwe yigenga arimo akat ry'abakirisitu rigwanya ihoterwa rya kiremwa muntu Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe amategeko muri akat Burundi
turasaba ko bokwihutira kuburanisha imanza ko hari imanza zidindira zimara igihe kinini zitaburanishwa no gukurikiza ingingo z'ubutungane ku manza ziba zashoboye kuburanishwa kuko hari imanza ziburanishwa abanyororo bakarekugwa na za sentare ariko abayobozi b'amabohero bakaguma bafunze abanyororo abacamanza nabo bogerageza guca imanza bisunze amategeko bagashyira hirya ibijyanye na politiki kuko iby'amategeko nibyo barahiye byonyine icyo kiri mu bintu bikuru bitumye amabohero yuzuye cyane uno munsi kuko abacamanza bahumiriza bakagendera ku mabwire y'abanyepolitike bagafata abanyororo bakagumiza mu mabohero babacira n'imanza ndende mu gihe atacu baba ariko barazira
izi mpungenge ziremezwa n'umushikiranganji banyankimbona abenyesha ko amabohero ari mu ncuro hafi ya 200% y'abanyororo yobwijwe kwakira
Kuko katu kose subikira bumbumbi. Kanu kose subikira. Aha di sudo kese. Ndi kumbumba. Liki inu extensione. Nena wena kese.
Ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amabohero hamwe n'ibiro bikuru bijejwe amabohero vyerekana ko mu mabohero 11 y'u Burundi habarizwa abanyororo barenga 12,700 kandi hafite ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,499. Incho zitari nke Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazihanganira abakora nabi mu gisata cy'ubutungane yemeza ko kimunzwe n'ibiturire akajagari n'akarenganyo badashobora kwihanganira. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Barakoze mugenzi wacu Eroje urika neza. Kuri uyu wa kabiri urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasubukuye iburanisha ry'urubanza rwa Felicien Kabuga. Urukiko rwumvise undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha wahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ibyaha bya Jenoside. Yashinje Kabuga gutanga imodoka zakoreshejwe mu gutunda Abatutsi bajyanwa kwicwa. Temistokere Mutijima yakurikiranye urubanza aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Mu gihe byari biteganijwe ko kuri uyu wa kabiri ubwunganizi bwa Kabuga bukomeza guhata ibibazo umutangabuhamya Kabu 009 uyu ntiyabonetse bitewe n'uko mu ijwi ry'umucamanza atarameze neza. Ibyo byatumye hahabwa umwanya undi mutangabuhamya wahawe izina Kabu 0666 mu rwego rwo kumurindira umutekano. Uyu nawe kimwe na bagenzi be babiri baheruka yatangiye ubuhamya bw'iyarusha muri Tanzania yifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Amashusho ye yarahishe ndetse n'ijwi rye ryahinduwe. Kabu 0666 afite byinshi ahuriyeho na Kabu 009 kuko bombi ari abagororwa bakatiwe imyaka 30 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya Jenoside. Aba bombi kandi batawe muri yombi mu 1997 nyuma yo guhunguka bavuye mu cyari Zaire ndetse ibihano barimo gukora babikatiwe n'inkiko gacaca zo ku Gisenyi mu rwego rw'ubujurire. Munshamake yasomwe n'umushinjacyaha Kabu 0666 yiyemerera ko yabanje kuba mu mutwe w'interahamwe w'ishyaka MRND ryari ku butegetsi nyuma mu 1993 aza kujya mu impuzamugambi w'ishyaka CDR. Imitwe yombi yari igizwe n'urubyiruko rw'intagondwa rwagize uruhare muri Jenoside mu 1994. Akavuga ko abari bagize iyo mitwe yombi bagenderaga hamwe kandi bagakorana mu kwica umwanzi bahuriyeho ariwe Mututsi. Uyu mutangabuhamya kandi avuga ko yumvaga cyane radio RTLM kuva mu 1993. Mu buhamya bwe akavuga ko iyo radio yateshaga agaciro Abatutsi ikanakangurira interahamwe n'impuzamugambi kubica. Akemeza ko ibiganiro by'iyo radio byagize uruhare mu myitwarire mu gihe cya Jenoside no kuba yaritabiriye ibikorwa byo guhiga no kwica Abatutsi. Kubijyanye na radio Muhabura ivugwa mu buhamya bwe bwanditse, umutangabuhamya yabajijwe niba yarayumvaga, asubiza ko yo yari radio y'umwanzi FPR atashoboraga kuyumva, yewe n'abajyaga kuyumva byajyaga kubagiraho ingaruka. Kabu 0666 avuga ko Jenoside igitangira yafashije mu gikorwa cyo gupakurura intwaro gakondo kandi yabwiwe ko izo ntwaro zatanzwe na Kabuga. Akemeza ko izo ntwaro zahawe interahamwe zazikoresheje mu kwica Abatutsi hirya no hino mu cyari perefegitura ya Gisenyi. Uyu mutangabuhamya w'ubushinjacyaha kandi avuga ko yanafashije mu gupakurura intwaro mu kigo cya gisirikare cya Gisenyi zari zivanywe Igoma. Aho nawe interahamwe bari kumwe mu kigo cya gisirikare zikamubwira ko izo ntwaro zavanywe Igoma na Kabuga. Izo ngo zarimo grenade, imbunda za Kalashnikov n'amasasu yazo. Mu buhamya bwe uyu mutangabuhamya yemeza ko yagize uruhare mu kwica Abatutsi barimo abakuze, abana n'ababikira bavanwaga mu macumbi yabo bakicirwa hiswe kuri Komine Rouge hafi y'irimbi rya Gisenyi. Kabu 0666 yabwiye urukiko ko Felicien Kabuga yatanze imodoka ebyiri zifashishwaga mu gutunda bajyanwagaho kuri Komine Rouge kuhicirwa, ubundi zigatwara imirambo y'ababaga bamaze kwicwa. Umunyamategeko Françoise Mate yabajije icyamubwiye ko izo modoka zatanzwe na Kabuga, asubiza ko yari umuntu wa hafi wa Bernard Munyagishari wari umukuru w'interahamwe muri perefegitura ya Gisenyi, akaba ariwe wamubwiye watanze izo modoka. Mu guhatwa ibibazo, umutangabuhamya Kabu 0666 yanyuzagamo agaterana amagambo n'umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga, amubwira ko atakabaye amubaza ibibazo afitiye ibisubizo mu nyandiko z'ubuhamya yatanze mbere. Umunyemari Kabuga uyu munsi nabwo yagaragaraga mu rukiko akurikiye urubanza mu kagare k'abafite ubumuga. Iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubwunganizi bwa Kabuga kuri Kabu 0666 bitarangiye. Umucamanza Ian Bonomi yanzura ko bisubukurwa kuri uyu wa gatatu, ndetse abuze umutanga buhamya kugira uwo aganira nawe ku buhamya azatanga muri uru rubanza. Nkibutsa ko umunyemari Kabuga Felician akurikiranweho ibyaha bya genocide, guhamagarira abandi gukora genocide, ubwumvikane bugamije gukora genocide, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasa inyoko muntu. Nibyaha ariko waburana hakana akavuga ko ari ibinyoma watigeze yanga Abatutsi, ahubwo yanakoranaga nabo mu bucuruzi bwe.
Urakoze Temistoke Mutizima. Turacyari irahe mu Buholandi, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI rwakoresheje aho irahe mu Buholandi umwiherero uhuza amashyirahamwe yigenga aturuka mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibiri mu ntambara. Bararebera hamwe uburyo inkiko mpuzamahanga harimo na CPI zahana ibyaha bikorerwa abana. Mugenzi wacu Pierre Cravenio nkuru ubu urirahe mu Buholandi yakurikiranye iyi nama.
Sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yifuza guhana no guhaca ibyaha bikorerwa abana bihanwa niyo sentare irirahe mu Buholandi. Mu nama y'umwiherero n'amashami mpuzamakungu akorera mu bihugu bikunze kubamwo ibyaha bibangamiye abana, umushikiriza manza mukuru wayo yatangaje ko iyo sentare yafashe ingamba zikomeye zo guhasha ibyo vyaha. Karim Khan yavuze ko ibyaha bikunze kubangamira abana batarashikana imyaka 18 ari ubwicanyi, kunyuruza abana, kubaboreza igufa, gukoresha abana mu ntambara haba mu gisirikare canke mu migwi igwana, gufata abana b'abakobwa ku nguvu n'ibindi. Muri Afrika yavuze ko ibyo vyaha vyibonekeje mu bihugu nka Republika ya Demokarasi ya Kongo, muri Mali, muri Sudan, muri Centrafrika, mu Rwanda, mu gihe cy'ubunyabwoko yakorewe Abatutsi muri 1994 n'ahandi. Avuga ko hari n'ahandi ibyo vyaha bikogwa ariko ntibimenyekane. Ahamagarira amashami yigenga yaba ayakorana na CPI canke ayandi yigenga mu bihugu bitandukanye gukora amatohoza menshi kuri bene ivyo vyaha bibangamira gateka k'abana, maze abavyagirizwa bakazoshengezwa imbere y'ubutungane. Ishirahamwe ryitaho ineza y'abana muri Congo, Terre des Enfants, gitavye uwo mwiherero ribona ko uwo mwiherero uje hageze kubera intambara iriko irabera mu buseruko bw'ico gihugu. David Arechama Odabanga atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
S'ils sont affectés, si vous voyez tout l'est de la RDC, c'est vraiment un climat d'insécurité.
Ati twebwe wacu na Kamara Maza rabinge n'abana babangamiwe n'intambara iri mu buseruko bwa Congo. Umutekano muke n'intambara bituma abana bama mu ruhagarara, bakubagugwa, ubwicanyi buhitana abana benshi n'abagore, kubafata ku nguvu n'ibindi birimwo nko guteshwa izabo umwanya wose. Ariko ubutungane bwo mu gihugu ntacu bukora, womenga n'ubutegetsi ntibushaka kugwanya ibyo vyaha. Abenshi mbere bajanywe mu ntambara haba mu gisirikare ndetse no mu migwi igwana, kandi womenga n'ibisanzwe. Nico gituma dusaba aya masentare mpuzamakungu kudufasha kuko twebwe twenyene ntaco twoshikako.
Continuer mais évidemment avec l'appui des instances internationales qui sans eux nous aussi nous sommes limités.
Na mu Burundi ivyaha bibangamira abana birakogwa. Ishirahamwe ONLCT Wet on Frère rigwanya urudandazwa rw'abantu rivuga ko uburenganzira bw'abana buhungabanywa cane cane n'abari bajejwe kubakingira. Umunyamategeko Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika. Ntiyitavye iyo nama twaganiriye mbere ku buhinga bw'ingurukanabumenyi avuye muri sentare i Bujumbura kuburanira umwana gateka kiwe kahungabanijwe.
Abana batari bake mu Burundi barakunda guhura n'ibi byaha byitwa gufatwa ku nguvu cyane cyane abana babigeme. Atuvuga kandi n'ibyaha byerekeye kunyagwa amatongo nk'abana b'imfuvyi. Abana batari bato mu Burundi barakoreshwa ibikorwa byo biruhisha cyane cyane bikajyanwa nko mu gihugu cya Tanzania cyangwa muri Congo gukoreshwa ibi bikorwa biruhisha nko kurima, gusarura nk'umwimbo uba wabonetse nk'ivyamwa cyangwa ibindi, cyangwa gukoreshwa mu bikorwa byo kwimba nk'ubutare n'ibindi n'ibindi. Byerekeye urudandazwa rw'abana bagakoreshwa ibyaha by'iterabwoba babanje kujyanwa nko mu rudandazwa rw'abantu hivyo hafte muunambara yaliko muurundi tulimahoro na hafte hafte muunambara vikore kwa wana mkabo halayho hivindi huku vitemri Afrika hafi kusangang hawa na wakore iskwa vikogwa wakajamu vikisirikare kandi bakira abana
amashirame moza makungu yitaho ineza yaba na jita vje umuherero w'iminsi ibiri harimo nka Human Rights Watch, Amnesty International, World Vision, Save the Children, ibisata vyawo nivyitagateka kabana na yandi mashama korera hagati mu bihugu bitandukanye. Ishirame moza makungu oni ndetse yemeye gufasha ishirame jigenga canke uwundi wese yokora amatohoza kuvyaha bikorewe abana bishobora guhanwa n'amasentare akomeye nka sentare mpuzamakungu mpana vya CPG canke izindi zihuza imiryango y'ibihugu bitandukanye. Pierre Clavier n'inkuru Ilahe ku bw'ijwi rya Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye iraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino w'atsindi muri Afrika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afrika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Inshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, murabaritswe rero, reka dusubire noneho mu Burundi aho abarobyi ku nyanja ya Tanganyika bugarijwe n'ikibazo cy'isuku nke no kutagira imisarane n'amazi meza. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Thierry Vendashimiye hari Kigali mu Rwanda.
Turabita bakuru baduserukiye ariko turiko turavyihuye tumenganira twitayeho ntahantu dushobora kuja kwituma ntaho turinda kwirukiye mu mapori mwishamba kakabucumenga natwe naco twindiza muri leta.
Oya amazi ntaya hari kwe ahari dutekesha canke tunywa turakora aho nyine mwitanganika kandi urabona nk'ubu urabona yamaze gutobeka.
Abona bakora umwuga w'uburobyi mu bice biherereye ku myiha ya Kajaga na Olympique ku kiyaga ca Tanganyika mu Burundi bagaragarije Ijwi rya Amerika ikibazo bamaranye iminsi cibura ry'amazi meza n'utu z'utwubwiherero udukenerwa cyane nabo barobyi hamwe n'abagendera ibyo bibanza.
Ibintu biduhanze ni byinshi
aha nta nibongo rihari, urumva niyo bagiye kwituma mu kazi arabura ukuntu agira
kweri twe twimwira Tanganyika nyene
harimo buri haba hakuye nk'ubuzu bwinshi bwa sugume ngaha na hariya hirya bakabushiraho kabisa
cyo kubura umungenge kuko indwara ni nyinshi y'ibyaduka dufite indwara za korera sinzi zinde na zi coronavirus nizirahera abuje twobasaba niko natwe mudufashe ubushafa kuko twuva twavuga
abo barobyi basigura ko ico kibazo catanguye kwibonekeza mu mwaka uheze inyuma y'amazi n'utuzu twa sugumwe bari bafise twatwawe n'imyuzure yateye aho ikiyaga ca Tanganyika carenzaho cahora gishika kigatuma ibibanza bimwe bimwe bicegereye byuzura amazi ibindi birasenyuka kubera imvura nyinshi yaguye.
Ubuzu bwa sugumwe nabuhari kuko bwatwewe najya amazi butwagwa najya amazi mugabo prazinzi matwe dusi imiryango itandatu mugabo kubwuno mwanya nta n'umuryango n'umwe dusigaranye abarobyi banyamopo
kubona dusi komite zitwa muri komite yerekeye gukurikirana ubuzima bw'abarobyi hano kuri imwe yaho abaje Kajaga cyane ababazwa cyane no kubona dufise akazu kasugumwaka kamwe hari abantu sinzi
kuba hari amafaranga agenda tozwa n'abahagarariye iyo myeha yo gutunganya ibibazo bibahanze akaba atakirakogwa muri ico gihe cyose giheze. Abo bakora umwuga w'uburobyi bibaza haja bikabasiga nk'uko babyiganiye Ijwi rya Amerika. Ugusirwa rya Amerika ryavuganye na bamwe mu barongo iyo myeha batubwira ko bariko bariyungunganya mu kuraba uko bose na sana aho boba barifashisha mu kurindira ko hari cokogwa n'abandi babakuriye.
Ndahora abona hari umusenyi naho tugerageza kugwara kugerageza kurondezo nuzi amatwalete amatwalete acabumuka n'indi zibiza zitarahera
turitunganya kugira ngo tutifasugumwe twononekaye tusubiremo kandi twabitanguye
aha kandi abo barongoye abandi kuri iyo myeha bemereye ijwi rya Amerika ko hari abarubyi bamaze kugigwaho ingaruka mbi n'isuku rike rirangwa muri ibyo bice bakavuga ko ico kibazo bagishikirije inzego biraba barindiriye ko hari gikogwa
bo abarubyi bakunda kugwara inzoka malaria ibyo tusanzwe tubari hafi tugerageza twatwara kwa muganga kubyo dushoboye hama tubaye tunaniwe tubarungika imiryango yabo twarashikanye muri federation twashikanye no mu komine
twaragerageje gutaka no gusaba muri administration kubera ibihe byari general mu gihugu cyose babugira uno munsi na kirajya mu ngiro turagerageza kurondera n'udushyira hamwe dutandukanye kugira ngo badufashe
kuri micro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika umuyobozi ajejwe guteza imbere igisata cy'uburobyi mu Burundi Deon Duwayezu amenyesha kwico kibazo bakizi hari n'ibiriko birakogwa kugira ngo huba kwe utwo tuzu twasugumwe
twabize cyane nashyira cyane nka muzo kuri Olympic na mu kacyaga n'ahandi atandukanye muzo rya washe gute udambo washitse rero utwibaga ko nubwo iki cyacha tupangiye cyangwa mona ama toilette n'amazi ayo wasomye mu kandi product wa mbere tiko twasaba indi mitandu kandi dufashe hanyuma
kukibazo cy'ibura ry'amazi meza ku myeha yo kukiyaga Tanganyika Nduwayezu amenyesha kwicococo kitaratangura kwigwa ko gusakizeza abo barobyi ko bari mu nzira yo kuvugana n'ikigo Regidezo harabwo ko boshikirizwa amazi meza abo barangurira ibikorwa byabo ku myeha iri kukiyaga Tanganyika na cane cane abahagarariye abandi bavuga ko bagereranije abantu bagendera ibyo bibanza ku munsi barimo abaza gusuma ibyarobwe hamwe n'ingenzi zihagendera barenga ibihumbi bitanu ndatu nabo bakaba bahura n'ico kibazo cyo kubura ubwiherero mu minsi heze abari mu ndongozi zigize igihugu cy'u Burundi baragendeye ibyo bibanza banashikirizwa ingorane ziharangwa babesezeranya ko mu gihe cya vuba bizotorerwa umuti ariko bagatangazwa n'uko amaso yabayayo nkuko bivugwa n'abaharangurira ibikorwa by'uburobyi umunsi ku wundi bifuza ko boroswa amazi meza hamwe n'amatwarete Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika i Kigali
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nyuma yo kubararikira ikiganiro muri Isanga tubagezaho buri munsi reka noneho mbere ko dutandukana tubasubiremo muri make amakuru twabagezejeho mu mwanya twabwiye ko leta ya Cote d'Ivoire yatangaje ko igiye gutangira gukura abasirikare bayo mu ngabo z'amahoro za ONU muri Mali. Muri Ethiopia, Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yatangaje ko ikibazo cy'ibice byo mu burengerazuba bwa Tigray kizarangizwa n'amategeko nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ribiteganya. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe amahoro n'umutekano ku isi zongereye umwaka MINUSCA ni umutwe w'ingabo z'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica ugizwe n'abasirikare bagera ku 17,500. Uburusiya, Ubushinwa na Gabon byifashe mu itora ry'umwanzuro wa ONU. Kuri uyu wa kabiri urwego rwasigarigeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasubukuye iburanisha ry'urubanza rwa Felicien Kabuga. Urukiko rwumvise undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha wahamijwe n'inkiko z'u Rwanda ibyaha bya Jenoside. Yashinje Kabuga gutanga imodoka zakoreshejwe mu gutunda Abatutsi bajya kwicwa. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI irahe mu Buholandi rwaho ni mu mwiherero huza amashyirahamwe yigenga ku kibazo cyo guhana abakorera ibyaha abana. Shuti mwese mwarimu duteze amatwi, turabashimiye cyane ku buhanga bw'ibyuma hari Al Santos na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Turasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe, mugire umugoroba mwiza.